Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika isamenira i Washington DC mu kiro mu Kirwanda cyutimwe se mu duteza amatwi muri neza aha ni muri studio ya 10 muri kumwe na Frederic Nkundikije
na Thomas Kamilindi mwiriwe neza ikaze muri aya makuru dore ingingo z'ingenzi zayo. U Rwanda rwemereye ubucuruzi bw'imbunda mu gihugu.
Kindi gishyashya kiri muri itegeko wenda kitari kirimo nuko noneho ubu ngubu izi ntwaro abantu bashobora no kuzicuruza. Bashobora gukora business yo gucuruza intwaro, umuntu ashobora kugira n'uruganda ruzikora.
Uyu ni umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ubutabera y'u Rwanda, Evode Uwizeyimana.
Abanyarwanda ukuntu bameze, ntabwo bakwiye gutunga imbunda kubera ko batarageza ubukure bw'ibitekerezo bwemerewe gutunga imbunda kugira ngo ikibazo ari buhure nacyo cyose ataza kugikemuza imbaraga.
Na huyu ni umunyamakuru wikorera ku giti cye, Robert Mugabe, umwe mu badashyigikiye rero iki cyemezo. Ku birebana n'u Burundi, Human Rights Watch irahakana ibirego bya leta y'u Burundi kwamwe mu mashyirahamwe mpuzamahanga akorana n'abashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi.
Umugizi wa nabi yishe abapolisi babiri hamwe n'ubundi umuntu umwe mu gihugu cy'Ububirigi.
Intumwa yo mu rwego rwo hejuru ya Koreya ya Ruguru ari mu nzira aza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo gutegura inama ya Kim na Trump.
Abarongoye imirwi itavuga rumwe mu gihugu cya Libya biyemeje gutunganya amatora mu kwezi kwa 12.
Naho urukiko ku byaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu muri Repubulika ya Centrafrica rushobora gutangira. Mugume hafi rero aya makuru ntabacike.
Amakuru yo hirya no hino tuyatanguriye mu gihugu cy'Ububirigi, aho abashikiriza manza ba leta bariko baratohoza iraswa ry'abapolisi babiri hamwe n'uwundi muntu umwe bagandaguye uyu munsi kwa kabiri mu gisagara ca Liège kiri mu buseruko bw'igihugu. Igitero abapolisi bavuga ko gishobora kuba hari igitero cy'iterabwoba. Abagabo bitwaje inkoho barashe abo bapolisi uyu munsi mu gitondo imbere ya kamangazine abantu bivunira ko umusase, maze baca bahungira ku ishure rikuru riri muri iyo micungararo aho bagize abantu imbohe mu gihe gitoyi. Umupolisi w'igisagara ca Liège, Catherine Caligno, yabwiye ibiro bijeje gutangaza amakuru ya AFP k'uyu muntu agira gatatu yishwe yariko agendesha imodoka muri icyo kibanza. Umuntu yarashe abo bantu yahavuye nawe nyene araswa n'abapolisi yahora apfunzwe, ariko yari yarekuwe ku munsi wa mbere nk'uko televiziyo yo mu gihugu cy'Ububirigi RTBF ibitangaje. Ayo makuru avuga ko uyu mugabo yarazwi ku byaha bito yahora akora, ariko ngo nta makuru hari avuga ko yakorana n'imirwi iterabwoba. Ubwo bwicanyi bubaye mu gihe igihugu cy'Ububirigi kirikanuye kubera ibitero byabaye ku murwa mukuru i Buruseli muri imyaka iheze byakozwe n'umurwi w'abayisilamu intagondwa Islamic State.
Ibiganiro bitegura inama ya President Donald Trump n'umuyobozi w'ikirenga wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un biragenda bifata intera yo hejuru. Uyu munsi President Trump yatangaje kuri Twitter ko General Kim Jong-chol wo muri Koreya ya Ruguru ari mu nzira aza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo gutegura iyi nama. General Kim Jong-chol yahagaze amasaha make i Beijing abanza kuganira na bamwe mu bategetsi b'Ubushinwa. Yakomeje urugendo rwe mu ndege isanzwe ya Air China nk'abandi bagenzi bose. Azagera mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa gatatu. General Kim Jong-chol niwe mutegetsi wo mu rwego rwo hejuru wa mbere wa Koreya ya Ruguru ugendereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka 18 ishize. Numwe mu nkora mutima za Kim Jong-un, akaba vice president wa komite nyobozi y'ishyaka rimwe rukumbi muri Koreya ya Ruguru. Yabaye kandi umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa gisirikare ya Koreya ya Ruguru. Umwe mu bategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagomba kuganira na General Kim Jong-chol ni ministri w'ububanyi n'amahanga Mike Pompeo.
muri ko murabandanye kumviza iradio hejwe ya Amerika abatitsi bane barongoye imirwi itavuga rumwe uyu munsi kwa kabiri batangaje umugambi ugukoresha amatora mu gihugu ca Libya kwigenekezo rya 10 ry'ukwezi kwa 12 muri ico gihugu casinzikajwe n'ingwano abatitsi bategeka mu kwitangazo basohoye inyuma yaho inama nkuru barimo irangiriye ku murwa mukuru w'igihugu cy'u Faransa Paris inama yarifise umugambi ukuraba kuntu amatora yemewe kandi abaye mutekano yotunganywa abategetsi bumvikanye kwa tawuzo kwihanganira umuntu wese azogerageza kudurumbanya ayo matora kandi umuntu wese azohirahira ngo abikore azobibazwa. Perezida w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron yahagarikiye iyo nama amaze igihe aterakamo abarongoye abandi mu gihugu cya Libya kabasaba gufata inzira yotuma igihugu gisubira kuronka ituza.
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru kandi mushobora no kuyakurikira kuri Facebook VOA radio yacu igihe turimo tuyabagezaho. Inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Centrafrica uyu munsi yemeje itegeko rishyiraho urukiko mpanabyaha rwihariye Cour Penal Special ruzaburanisha ibyaha by'ubwicanyi byakozwe muri iki gihugu kuva mu 2003. Mu by'ukuri si ukurushyiraho ahubwo ni itegeko ritunganya imikorere yarwo kuko uru rukiko rumaze imyaka itatu rushinzwe. Umushinjacyaha mukuru n'abacamanza barwo 25 barimo 13 b'abenegihugu na 12 b'abanyamahanga batowe umwaka ushize. Ariko kugeza ubu urukiko ntiruratangira gukora. Abagenzacyaha barwo ba mbere bashyizweho muri uku kwezi kwa gatanu. Itegeko ryemejwe uyu munsi riha rero noneho uburyo urukiko nyine uburyo rushobora gutangira. Urukiko rufite manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa, ruzibanda cyane cyane ku byaha biremereye nk'ibyaha by'intambara n'ibyaha by'ibasinyuko muntu. Igihano gisumba ibindi rushobora gutanga ni igifungo cya burundu.
Indege z'ingwano z'igihugu cya Israeli zarashe mu muhora wa Gaza uyu munsi kuwa kabiri ku mirwi y'abagwanyi yo muhari jihad. Ibyo bitero by'indege bibaye inyuma gatoyi yaho ingabo z'igihugu cya Israeli zitangarije kwa abagwanyi bari mu muhora wa Gaza barashe ibikoho vya mortier bishika 25 mu bibanza bitandukanye byo mu manuko bw'igihugu cya Israeli. Itangazo ryashikirijwe n'igisirikare cy'igihugu cya Israeli rivuga ko bimwe muri ibyo bikoho vya rocket vyaburijwemwo n'ubuhinga bwa misile w'igihugu cya Israeli bikiri mu kirere mu gihe ibindi byaguye ku butaka yamara ngo nta muntu n'umwe yahakomerekeye. Uruhagarara rwariyongeye ku rubibe muri ayo mezi abiri harangiye aho abanyapalestine baguma bagira imyerekano batera kamo gasaba uburenganzira bwo gusubira kuja kuba mu bibanza bahunze canke bakuwemo ku nguvu igihe igihugu cya Israeli catangura kubaho mu 1948. Abasirikare b'igihugu cya Israeli baramaze kwica abanyapalestine bashika 115 kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio ya bose FM 88 n'ibice bitatu ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na 22 mu Burundi no mu Rwanda kugera mu kanya sambiri.
Mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com.
Amakuru yo mu biyaga bigari rero tuyahere mu Rwanda. Inteko ishinga amategeko yatoye itegeko ryemerera abasivili gutunga imbunda, kuzicuruza no kugira inganda zizikora mu gihugu. Bamwe mu baturage b'u Rwanda ariko bahangayikishijwe n'ibizakurikira ubu burenganzira. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri i Kigali.
Itegeko ryakuriye impaka kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere kuva ryamara gutorwa. Bamwe bagaragazaga ko iri tegeko rizatuma ubwicanyi bwiyongera, abandi bakerekana ko icyo atari cyo gikenewe ku Banyarwanda. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, Minisiteri y'Ubutabera yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru gisa n'igihumuriza Abanyarwanda ku byaraye bivugwa, maze ivuga ko uburyo ibyangombwa bishakwamo by'abifuza gutunga intwaro bizakazwa cyane. Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge yabwiye itangazamakuru ko nta gishya cyabaye kuri iri tegeko, ko ryari itegeko risanzweho kuva mu mwaka w'1979 ryavuguruwe kugeza muri 2009. Minisitiri w'Ubutabera asobanura ko icyagaragaye ari uko abantu batari basanzwe bazi iri tegeko.
Uretse ko icyo kigo gifite abacunga umutekano babyemerewe n'amategeko bagasaba uburenganzira bwo gutunga imbunda bakabuhabwa, biragoye cyane ko umuntu cyangwa urundi rwego rudafite inshingano nk'izo rwanyura mu biteganywa n'amategeko kugira ngo ruzagere ugutunga imbunda. Ikigero cyari kiriho cyo gukontrola, cyo kubuza, cyo gukurikirana, cyo gucunga, cyo kugenzura, cyo kumenya ibyo ibigomba kuba bisabwa kirarushaho kuzamuka.
Kuri uyu wa mbere bw'Inteko Ishinga Amategeko yatoraga iri tegeko, humvikanye ingingo nshya zasobanuwe n'umunyamabanga wa Leta ushinzwe iby'amategeko Uwizeyimana Evode.
Ikindi gishyashya kiri muri iri tegeko wenda kitari kirimo ni uko noneho ubungubu izi ntwaro abantu bashobora no kuzicuruza. Umuntu ashobora gukora business yo gucuruza intwaro, umuntu ashobora kugira n'uruganda ruzikora mu Rwanda. Ubungubu iri tegeko ryabyemeye.
Iyi ngingo ni nayo yakuruye impaka nyinshi, maze habaho gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, aho abantu banyuranye batanze ibitekerezo kuri iri tegeko. Uyu ni Bwana Mugabe Robert, umunyamakuru wigenga aganira n'Ijwi rya Amerika.
Ikintu cyihutirwa mu Banyarwanda gisaba intwaro ni iki? Nibamara gushinga inganda uzaba ushobora no kuyigura mu magendo. Ibyo rero nicyo ni ikibazo gikomeye. Indi ngingo y'ingenzi ugomba kumva, iyo urebye Abanyarwanda ukuntu bameze, ntabwo bakwiye gutunga imbunda kubera ko batarageza ubukure bw'ibitekerezo bwemerewe gutunga imbunda kugira ngo ikibazo ari buhure nacyo cyose ataza kugikemuza imbaraga. Cya kabiri, nta mafaranga bafite ngo baratinya ko bayabiba. Niba banayafite hari private security companies.
Nyuma y'igihe gito itegeko ryemejwe, Minisiteri y'Ubutabera yahise ihamagaza ikiganiro cyihutirwa kigenewe abanyamakuru, maze Minisitiri Businge agaragaza ko abantu basa nk'abumvise nabi ibyavuzwe. Uyu muyobozi yavuze ko Leta idashobora gushyiraho itegeko ibangamira Abanyarwanda.
Ibisabwa umuntu kugira ngo abe yatunga imbunda ni ibintu byinshi cyane, kugira ngo umuntu abyuzuze ndakeka ko ni hafi ya impossible. Kugira ngo ucuruze, kugira ngo umurike ushaka gucururiza ni iteka rya perezida. Icyo rero Abanyarwanda bagizeho impungenge bati ubu rero imbunda zigiye gucuruzwa kuri za butike nimugoroba dutaha, ntabwo ariko bimeze. Bahumure, ni nko kugira ingamiya inyura muri ka kenge kurushinga. Ibisabwa niba mwakurikiye mu nteko ni urutonde rw'ibintu byinshi byinshi byinshi, ku buryo ntekereza ko kubyuzuza byafata n'imyaka 10 bigafata n'indi 10 ntawe urabyuzuza.
Muri iri tegeko hagaragaramo urutonde rurerure umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo agire uburenganzira bwo gutunga cyangwa gucuruza intwaro. Harimo ibaruwa yandikirwa minisitiri ufite polisi mu nshingano ze, kuba ari inyangamugayo, kuba afite imyaka 21 y'amavuko, kuba atarakatiwe n'inkiko, kuba agaragaza ko afite ububiko no kugaragaza ibyangombwa by'ubucuruzi. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Assumpta. Sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko yarayihaye indishi y'akababaro igera ku 320,000 by'amadolari y'Abanyamerika wahoze atwara inama nshingamateka y'uwo muryango. Umugandakazi Honorable Margaret Ziwa yari yakuwe mu mabanga yo gutwara iyo nama nshingamateka mu mwaka wa 2014 mu nyuma yitura sentare. Iyo sentare yabuze kwikurwa giwe yahonyanzwe n'amategeko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ikurwa ry'umushingamateka Margaret Nantongo Ziwa ryahonyanze agateka kiwe hamwe n'amategeko agenga umuryango wa Afurika y'Ubuseruko muri rusange. Uko niko umucamanza Emmanuel Girashebuja yavuze mu gusoma urubanza rwa nyuma. N'umukenyezi wa mbere yari yatorewe kurongora inama nshingamateka y'akarere ka Afurika y'Ubuseruko kuva mu mwaka w'2012 gushika mu mwaka uheze w'2017. Yamara nta mahigwe yagize yo kurangiza ikiringo ciwe kuko mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane uwo muganda kazi yavuye akugwa na bagenzi we. Bamwagirije amakosa arimo kwigenza nabi no kutubaha abashingamateka bagenzi we, gutwaza umukazo, kutagisha inama abandi mu gufata ingingo, gukoresha nabo ubutunzi bw'inama nshingamateka n'ibindi. Imbere y'uko akugwa, Ziwa yari yafashe ingingo kw'inama nshingamateka itazosubira kuzunguruka gukorera amanama mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango. Kuri we no gusesagura amatungo, kandi basanzwe bafise ingoro y'amanama yarusha ku cicaro gikuru. Yavuze ko icyo aricyo yazize kuko abashingamateka bagiye gukorera muri ibyo bihugu bahabwa amahera atari make. Sentare yavuze ko yaba byakunda Ziwa yari gusubizwa mu mabanga yiwe, ariko kubera ikiringo caheze umucamanza yavuze ko uwo mukenyezi akomorewe imishahara yose yari guhembwa imyaka itatu hamwe n'amahera yakoresheje mu kuburana. Yose hamwe yahawe ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri vy'amadolari ya Amerika, mu marundi arenga imiliyoni amajana umunani nayo mu mashiringi y'amaganda y'iwabo na yarengo muri yaridi umwe. Ningingishimisha uwo mushingamateka Margaret Nantongo Ziwa.
The most important statement has been made.
Vyemejwe ko nakuwe amategeko aho nyanzwe bisigura ko ari jewe ngirongoye inama nshingamateka ya EAC nubwo bitagikunda. Bivuga ko nwasubiriye yatowe hatisunzwe amategeko, nibisanzwe kuri jewe nari narenganijwe cyane. Imana niyo yigaragaje, naho nsinze inyuma y'urugendo rurerure rw'imyaka ine. Abashingamateka bankuye nabo babwirizwa kwitaba ubutungane bakabibazwa kuko bambitse iceyi urwego barimwo. Ivyo birobaje bikozwe n'inama nshingamateka y'umuryango nk'uyu, ariko biracashoboka ko duhindura ingendo tukaba karorero mu kubahiriza amategeko.
Still needs redress.
Mu ntango z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri senari ya mbere, uwo mugandakazi yari yatsinzwe muri urwo rubanza, mu nyuma acarunguruza. Uburundi busanzwe nabwo bufise urubanza muri iyo sentare, nabwo bwitwaje busaba ko uwutwara inama nshingamateka ahari ubu yokugwa. Umwe mu bashingwamanza yakurikiranye urwo rubanza yavuze ko n'Uburundi buhakwa gutsinda. Na Maitre Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi, nawe nyene afite icizere aravyo gwasomwe kuko azonarufatira ko mu birego vyiwe. Abarabi bintu n'ibindi bavuga ko ari ingingo ikomeye ije inyuma y'iyindi yafashwe niyo sentare nyene yo gusubiramo iburanishwa ry'urubanza rwerekeye ikirengo ca gatatu c'umukuru w'igihugu w'u Burundi Petero Nkurunziza. Sentare ya Afrika y'ubuseruko yategetse ko amategeko agenga uwo muryango yoje rubahirizwa mu bisata byose kugira ntihagire imanza nk'izo zisubira kuboneka kuko zihombye ikigega c'umuryango. Igihe umushingwamateka Margaret Nantongo Ziwa yakugwa, yasubiriwe na mugenzi we Daniel Kidega bava mu gihugu kimwe c'Ubuganda kugira ngo arangize ikiringo c'imyaka itatu cari gisigaye. Pierre Claven Yunkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Bamwanyi namwe bakunze Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tumenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yafite ikibazo ku mugoroba ho muri hose, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25. Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urahakana ibirego bya leta y'u Burundi ko amwe mu mashyirahamwe mpuzamahanga n'ibihugu bya rutura bakorana n'abashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi. Umunyamakuru wacu i Nairobi muri Kenya Eloge Wirika Neza yaganiriye na Louis Muje, umushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch muri Afrika.
Incho zitari nke leta y'u Burundi yagirije amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu bya rutura kuyigwanya no kuyankiriza mu migambi yayo y'iterambere. Akarero ka hafi katanzwe na Philippe Nzobonariba, umuvugizi wa leta afatiye ku matora ya kamarampaka yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro, yabishikirije mu itangazo rya leta kuwa kane uheze.
Ibindi bihugu biri mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bimaze gutunganya amatora ajyanye no guhinyanyura ibwirizwa shingiro kuva mu mwaka wa 2015, birarenga 10 n'ibindi. Ariko igitangaje ni uko byaba iryo shyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya, zaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikibagiwe cyoco n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, nta n'umwe yarukuye mu kanwa nk'uko babigira ku Burundi. Ibyo bindi bihugu bakabireka kubera yuko bazi yuko ari uburenganzira bwavyo. Uturorero twahagufi nk'igihugu cy'u Rwanda Rwanda ukirongoye Paul Kagame ubari na warongoye ishyirahamwe y'ubumwe bwa Afrika ikandi gihugu cha Chad Fakima Hamata rongoye umugwi w'ubumwe bwa Afrika turukamwe ari nacyo gituma leta yiyamirije ako kabonero na gatotezo bivanze na kagaye ko gufata Burundi nko kumengo si gihugu nk'ibindi
izo byagirije Louis Maj umushakashatsi mukuru muri Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika asanga bidafashe.
I would ask the Burundian government spokesperson to get on the internet and actually look at the work we've done.
Agira ati no sabo muvugize wa leta y'u Burundi kuja kuri internet kuraba ibyo twakoze. Twarakoze ivyegeranyo kuzindi kamara mpaka, twarerekanya makenga ku bwigenge kuri kamara mpaka yo mu Rwanda mu mwaka wa 2015 hamwe n'amatora yo mu mwaka wa 2017. No musaba kuraba ibyo twakoze ku Rwanda kuva mu mwaka uheze. No musaba no kuraba izo twanditse ku Buganda kubijanye n'ihinyanyurwa gye bwizwa nshingiro mu mwaka wa 2005 n'izindi ngingo President Museveni ari karafatu. None amwingingira kuraba ibikorwa byacu kuri Kongo aho President Kabila yizigitiriye ku butegetsi akanka kubuva ko mu kiringo c'imyaka ibiri yose yotegerejwe kuba yavuye ko hamwe rero niho nyangwa ry'agati y'akazi na muntu riharangwa. Nta leta nimwe turiko tugerageza gusenyura ntitwifuza kubona intambara cyangwa ubutegetsi bukurwa ku Gikenya. Twibaza ko Sende David yafashe ingingo idahanuje imbere mu kwezi kwa 12 igira iti reka tubite mu rudubi kandi hategerezwa gutorwa yego hanyuma dukoreshe ihamwa kugira ngo yoye gitsinde. Ibisigurwa na Maj ntibinyubate hanze ntayiraja umunganizi w'umushikanganje w'intwara yo hagati yabwijwe ya Amerika mu minsi heze.
Icambere nuko tuzi kwimanira Human Rights Watch uyu mashira hamwe y'ikinyamahanga yamafisi migambi y'ugutyoza no gucafuza Uburundi bagerageje gucafuza Uburundi n'abarundi kugira ngo barodere ingene basambura igihugu cyacu muri wa mugambi wagombye gutembagaza ubutegetsi.
Jihaha Hakizimana umukuru w'ishira hamwe Forcon F nawe abona leta hari ibyifisemo kuri
ibyo leta ntirabusema ibihugu byo mu karere byose bamaze guhindura ibyizwa shingiro numva rero ko leta y'u Burundi nayo atari yo ca kumbura ibihogwa ngo nuko yindi ibyizwa shingiro yako yamaze kugaragara ko hari ibihugu ariko yafata intumbero zo kwerekana yuko ibyizwa shingiro naho ryahindutse leta y'u Burundi itari ifise uruhusha rwo kurihindura je nibaza ko igikomeye nuko ari n'igihugu ari bo baritoye
abo baritoye maje yemeza ko kwabaye kwemerana.
In the months rolling up to the referendum there was a concentrated campaign by government actors including the ruling party.
Amezi imbere ya kamarampaka habayisekeza ridasanzwe ry'abategetsi ba leta harimo urwaruka rw'imbonera kure ryo gutera ubwoba no kuburema mu mitima yabiyamiriza kamarampaka. Abantu baraburabujwe abandi barakubitwa mbere mu bihe bimwe bimwe hari n'abagandagu. Mu bihe nk'ivyo rero sinumva ingene wovuga ngo n'ubugombe bw'abarundi. Nibaza ko abarundi benshi batoye kubwoba kandi ntaco bunguka cyanke ngo bahombe mu kwanka kamarampaka. Hanyuma kugira ngo bikingire baca barayemeza. Lewis Majarangiza sigura ko atagitangaza na kimwe kirimwo kubona abarundi baremeje impinyanyuro z'ibwizwa nshingiro mu gutora yego. Eroje burika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225, metero 31 na metero 41.
Tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika. Umunyagihugu afise amamoko mu gihugu ca Mali Mamudu Gasama yakijije umwana yari mu nzu y'igorofa ari hafi yo gukoroka i Paris mu gihugu cy'u Faransa ariko arakezwa nk'intwari kuko yashoboye kuduga kuri iyo nyubakwa akagarukira uyu mwana. Ibindi bisobanuro kuri inkuru tubishikizwa na mugenzi wacu Claude Ganza.
Nkomoka hitwa Diafunu ya Gine mu karere ka Kayesi mu burengerazuba bwa Mali. Ifoto yawe yasakaye hose ku mateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga, ubundi byagenze bite? Nari kumwe n'umukobwa dukundana twagiye kurebera umupira muri resitora. Twarahageze dusaba ibyo kurya ariko tutaratangira kubirya mbona ikivunge cy'abantu hanze biyamirira abashoferi bavuza amahoni. Narasohotse mbona umwana w'imyaka 4 ari ku igorofa rya 4. Shimira Imana kuba ntarigeze nzu yaza. Nahise nambukiranya umuhanda njya gutabara uwo mwana. Imana ishimwe ko nabikoze. Wiyumvise utumaze kumurokora? Nabonye imbaraga zo kuzamuka ndamutabara. Nkimara kubikora, polisi yahise yagera, njye n'uwo mwana idushyira mu cyumba. ariko naratitiraga ntabasha guhagarara ibyo nari maze gukora byari byandenze watubwira uko umuhuro wawe na president Macron wagenze
kongerama abona mabo vraiment ayenwele sa invité kakumaniye doni kongera chukomena bo
abyaranijeje cyane yarampamagaye turahura yambajije uko nabikoze namusabye nange kumfasha navuye muri Marinja muri Burkina Faso Niger nambukiranye ubutayu bwa Sahara namaze muri Libya iminsi ngishakisha uburyo ngera mu Butaliyani inshuro ya mbere nagerageje gufata ubwato abayobozi baramfata baramfunga nyuma nsubizwa muri Niger ndashimira Imana ko inshuro ya kabiri byankundiye mbona uko ngera mu Butaliyani Macron yakwemereye ubwenegihugu yego rwose yarabunyemereye abanyamali benshi baracyari mu butayu bwa Sahara abandi mu magereza muri Algeria no muri Libya niki wababwira ndasaba Imana gufasha abandi bimukira nkuko nanjye yamfashije umwimukira wese mwifuriza guhirwa ndasabira abakiri mu butayu bwa Sahara ngo Imana ibafashe kubwambuka abakiri mu nyanja nabo bagerageza kwambuka Imana izabambutsa amahoro
uyu rero Mamudu Gassama yaganiriye n'ijwi rya Amerika ishami rivuga ururimi rwo muri Mali rwitwa Bambara nibyo rero Claude Ganza yadusemuriraga ibise gusemura byakozwe n'ijwi rya Amerika noneho arabidusomera iyi ni radio ijwi rya Amerika
mu kanya turasozera igano byacu byo kuri isa ariko imbere yaho katwibutse incamakema ko twashikirije twabwiye ko mu gihe cy'ubirigi yabashikiza amanza ba leta bariko baratuhuza iraswa rya abapolisi babiri hamwe n'undi muntu umwe bagandaguye uyu munsi kwa kabiri mu gisagara ca Liège kiri mu seruko bw'igihugu igitero abapolisi bavuga ko gishora kuba ari igitero cy'iterabwoba
General Kim Jong-chol wo muri Korea ruguru ari mu nzira aza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo gutegura inama ya President Donald Trump n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ruguru Kim Jong-un. General Kim Jong-chol numwe mu bategetsi b'inkora mutima cyane ba Kim Jong-un. Ubu ngubu ni Vice President wa Komite Nyobozi y'ishyaka rimwe rukumbi muri Korea ruguru yabaye kandi umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa gisirikari. General Kim Jong-un ni umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru wa mbere na mbere wa Korea ruguru ugendereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka 18 ishize mu bo bazaganira hano harimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Mike Pompeo
Batetsi bane barongoye imirwi itavuga rumwe uyu munsi kwa kabiri batangaje umugambi wo gukoresha amatora mu gihugu cya Libya ku igenekezo rya 10 ry'ukwezi kwa 12 muri icyo gihugu cyasindikajwe ingwano abatetsi bategeka mu kwitangazo basohoye inyuma yaho inama nkuru barimo irangiriye ku murwa mukuru w'igihugu cyo France Paris inama yarise umugambi wo kuraba ukuntu amatora yemewe kandi abaye mu mutekano yotunganye
Muri Repubulika ya Centrafrika inteko ishinga amategeko yemeje itegeko ritunganya imikorere y'urukiko mpanabyaha rwihariye Cour Pénale Spéciale ruzaburanisha ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byabaye muri Repubulika ya Centrafrika kuva mu 2003 urukiko rumaze imyaka itatu rushinzwe ariko ntabwo ruratangira gukora abacamanza barwo ni 25 13 b'abenegihugu na 12 b'abanyamahanga batowe umwaka ushize abagenzacyaha ba mbere na mbere bashyizweho mu kuri uku kwezi kwa gatanu ni ukuvuga rero ko itegeko ryemejwe rihaye urukiko uburyo bwo gutangira ruzagira manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa ruzibanda cyane cyane nyine nkuko nabivuga ku byaha biremereye ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu kandi igihano gisumba ibindi rushobora gutanga ni igihano cya burundu
twabwiye kandi ko indege z'ingwano z'igihugu cya Israel zarashe umuhora wa Gaza uyu munsi kwa kabiri ku mirwi y'abagwanyi umuhari jihad ibyo bitero by'indege bibaye nyuma gato yaho ingabo z'igihugu cya Israel zitangarije ko abo bagwanyi bari mu muhora wa Gaza bari barashe ibikoko vya mortier mu gihugu cya Israel Nshuti mwese mukunda iradio ijwi ry'Amerika biganiro twateguriye kuri saha bigaruke ngaha tubone yo kanda kanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu ngabwe ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashije kugeranya ibiganiro kuri mikro marikuna Frederic Nkundikije
na Thomas Kamilindi turabashimiye rwose mukomeze mugubwe neza n'ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika mugira umugoroba mwiza murakarama.